Abahagaritswe bose uko ari batatu n'abagabo bakora muri sentare nkuru y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi ni Benoît Ntisumbwa Jean Pierre Sikubwayo na Joël Nibizi. Ingingo yo kubahagarika yatangajwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane kuri uyu wa Mungu. Bahagaritswe inyuma yo guhanisha munyororo w'umwaka umwe umwana w'umunyeshure yitwa Christelle Ndayishimiye bamwagiriza ko yamenye amabanga y'akazi hari kwa 12 ku kwezi kw'indwi umwaka w'2023. Ni nyuma y'urugendo umushikiranganji ajeje ico gisata yari yakoze ku munsi wa kane w'indwi iheze aho mu Kirundo. Domine Banyankimbona avuga ko ivyabaye ari gusamara
bakareka agasamazi kuko ivyo twabonye byo nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo barasamaye ntibahanahana ivyumviro bikwiye rero twabahaye impanuro yuko atanga ingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara ahubwo bokenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane nibigoye tuzokwama duhanurana kugira ngo ivyabaye ntibize bisubire bibe ingorane zashitse ntibize zisubire gushika.
David Ninganza icegera c'umukuru w'ishirahamwe Sojepaye yitaho agateka k'abana mu Burundi yavuga ko yabaje kubona ari umushikiranganji arinda kwisidukira aja mu ntara yabayemo amabi yakorerwa abana kandi hari izindi nzego. Yabwije urya Amerika ko bikunze kuba kenshi
birababaje ko bijya vyabaye ubwa mbere wo kugira ngo umwana agire ingorane kugeza ari umushikiranganji abibujumbura agiye mu ntara gufata ingingo bica bigaragara ko aba bangaho atacu baba ariko barakora twabibonye kuri rya shuri cyangwa muri rya komine ariko twebwe tuba muri ibi byama kurya ahatari hake abana baratabaza abavyi baratabaza mbere ngiriyeho ishimira ibimenyesha makuru nivyo byatumye abategetsi bo hejuru bashobora kwisidukira kugira barabe ako kamara mazi kuko abategetsi bo muri ako karere bo muri ntara bo muri komine ntacu bari bakoze.
Ninganze cegera c'umukuru wa Sojepaye yemeza ko mu mashuri menshi abana babigeme bashurashuzwa n'abayobozi canke abarimu hagahanwa uwakorewe icaha.
Turafise ingorane z'urunani mu mabi mu runani twita solidarite negative cyane cyane ku bantu bari mu ntwaro usanga aba OPG abajejwe intwaro wa Musane aba magistrat barateramana hamwe bicarana hamwe bagasamara ugasanga umwe wese yibagiye kuco ajejwe ahatari hake turamaze kubibona twarabibonye nk'umwigisha aterinda abana aho kumutunganiriza bacira urubanza rwa civile kandi yari penal twarabonye aho umuyobozi yiruka inyuma y'abana ugacusanga abo bana barirukanywe burundu n'uwo muyobozi nyene na conseil de discipline imwe navuga igwego gose rukoranye rw'abigisha atamatoza bagize ntibyari bikwiye ko hari umuyobozi yose ubwira icanye ico.
Ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavyidoza cyane n'agashavu kenshi mu ndwi heze ari mu ntara ya Karusi.
Nta mucamaza mucangero hariho mumamaza je mbona kabana aracya mu bantu kitwaye uko ari umuhiza amategeko oya nari nimumbarire uwo mucamaza yize amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yivye ikibazo ngo amenye amabanga y'akazi aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagacaga ngo umwana ni wari mu ikosa nibyo ariko nibonera ubunyeri nta kinyoma kirimo. Umureza asambanye umwana mugaca mvuga ngo umwana kandi we asambanye ibyo bintu birabaho iyo umwuga wakunanira wowe je barantuye mbu mukuru w'igihugu umunsi byananiye nzoca ntabwo intoho kubera iki mudashobora gutanga intoho iyo mwaba ariko mutabishoboye nta kwitereka ku kintu udashoboye umva yuko udashobora guhagararira amategeko bihebeye.
Umupfasoni Banyankimbona nawe yavuga ko agiye kugwiza impanuro ko bakorana
ibiriko biraba ngaha navyumvise nabitahuye bizon tuma binyorohera no kubaha impanuro mu bikorwa bagiye kubandanya barangora.
Kumbuga nkoranyambaga batari bake banditse bavuga ko igihano abacamanza bo mu Kirundo bahawe kidendanye niko sabari bakoze ryo kurenganya umuyabagari mu mwaka wa nyuma w'ishure rya Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu gisata cy'indimi. Abandi bagabo batatu wahoze ari umuyobozi w'iryo shure ujejwe ivyigwa n'umwarimu barungitswe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho Christelle Ndayishimiye yaraye hagati y'itariki ya 13 na 16 z'uku kwezi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.